Eri, Newsweek America. Newsweek America, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, i Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fide niyo ngabo.
Na Louise Bigirimana mwiriwe nshuti mwese muteza amatwi umwanya n'umwanya w'ibiganiro byo kuri uyu mugoroba.
Ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani nkuko abahundara abakongomani nkuko abandandara abakongomani nkuko ari n'abahutu b'abakongomani bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi ari cyo gihugu cyacu.
Ubu ni umwe mu baba mu karere ka Rutshuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko abantu babo babandanya kwicwa n'amatungo yabo akanyagwa kandi leta ntigira icyo ibikora ko turavuga no ku ngingo rusangi inama nshingamateka y'umuryango w'Uburaya yafashe ku munsi wa gatatu ihamagarira umuryango w'Uburaya kugumizaho ibihano wafatiye leta y'u Burundi. Turavuga ku rwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru mu Burundi sense ruvuga ko rwifuza gutuma ko abaserukira amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC kugira bayage ku bihano ayo maradiyo yafatiwe. Turavuga kandi no ku ndwara igeramira ibitungu izwi nka Rift Valley Fever ivugwa muri iki gihe mu ntara y'ubumanuko bw'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Kamonyi.
Yavugwa hirya no hino naho ibiziga by'abantu bashika kuri 21 na kimwe n'ivyo bimaze gutorwa ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga mu izinga rya Phuket muri Thailand ku munsi wa kane.
Ubu France bwunguruje muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cy'u Burusiya muri iki gihe.
Leta z'ubumwe za Amerika nazo zatangiye gutoza amatagisi ku bidandazwa byinjira biva mu gihugu cy'Ubushinwa. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino tubafitiye dutangurire kuyerekeye igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'Uburusiya mu nkino za kimwe cya kane z'uno munsi kuwa gatanu. Ubufaransa bwatsinze Uruguay ibitsindo bibiri ku busa. Igitsindo cya mbere cinjijwe n'umukinyi Rafael Varane n'umutwe ku munota wa 40, mu gihe igitsindo kigira kabiri cinjijwe n'umukinyi Antoine Griezmann ku munota wa 61. Mu rundi rukino ruhava ruba mu kanya Brazil za guhura n'Ububiligi. Mu nkino z'ejo kuwa gatandatu Ubwongereza buzokina n'Ubusweda, mu gihe Croatia izohura n'Uburusiya. Inkino zo muri kimwe cya kabiri zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu w'indwi wiza, mu gihe igice cya nyuma cy'iki gikombe cy'isi yose kizoba ku rukino ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi wiza mu gisagara cya Moscow. Igihe igikombe cy'isi yose kizoba kirangiye, inkino 64 nizo zizoba zakinywe mu bibanza birenga 12 mu bisagara 11. Ku bantu batari bake mu gisagara cya Nizhny Novgorod, kimwe mu bibanza byakinkino z'igikombe cy'isi yose, cyo gikombe cyabaye umunsi mukuru ukomeye tari bwaboneke muri ico gisagara mu kiringo cy'imyaka 10. Muri ico gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino, atangaza ko bariko barakurikirana igikorwa cyo gutabara imikangara 12 y'abakinnyi b'umupira w'amaguru n'umumenyereza wabo bafatiwe munsi y'ukuzimu mu ntara ya Chiang Rai mu buraruko bw'igihugu cya Thailand kuva ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018. Atangaza ko bakira neza amakuru meza avugwa ko batowe n'umugwi w'abajejwe gutabara. Atangaza ko niyo basubirana n'imiryango yabo mu misi iri imbere, amagara yabo akabakundira kugira urugendo kwishyirahamwe FIFA yonezerwa no kubatumira kurorera urukino rw'igice cya nyuma cy'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ruzobera ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscou ku munsi w'Imana itariki 15 z'uku kwezi kw'indwi. Umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yizeye ko abo bana bazoshobora kwifatanya nabo muri urwo rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu Burusiya muri iki gihe.
Urakoze Fidele, tukibandanya n'iyo nkuru nyene. Umwibizi karuhariwe wa Thailand yari mu bariko barafasha gutabara abo bana nyene b'abahungu 12 bakinya umupira w'amaguru hamwe n'umumenyereza wabo bagotewe mu muhora wo mu kuzimu mu buraruko bw'igihugu yarafuye kubwo kubura impwemu zo guhemaza oxygene. Abategetsi bavuga ko uwo mugabo azi ku izina rya Samarne Punane yahora akorera igisirikare cya Thailand gikorera mu mazi, abaye umuntu wa mbere afuye muri ico gikorwa cyo kugerageza gutabara abo bana kugira bagira bamare indwi zibiri mu gihe bivugwa ko ibihe biri imbere bishobora kurangwa n'imvura nyinshi abategetsi bariko bararondera ubundi buryo bwo gutabara abo bana n'umumenyereza wabo babicishije ahari amazi atekanye Hano muri Amerika amatagisi kubidandazwa biva mu gihugu cy'Ubushinwa byinjira muri iki gihugu yatanguye gushirwa mu ngiro kuri uyu munsi wa gatanu leta ya Amerika yatanguye gutoza amatagisi isaha zitandatu n'umunota umwe z'ijoro masaha yo mu buseruko bwa muri leta zimwe za Amerika ibidandazwa by'Ubushinwa bifise agaciro k'imiliyaridi 34 z'amadolari y'abanyamerika nibyo bizokorwa ko niyo ngingo ya mbere ishobora no gukurikirwa n'izindi mu minsi iri imbere Inyuma gato ayo matagisi yatanguye gushirwa mu ngiro Ubushinwa bwavuze ko bwagoberewe ku nguvu nabwo kwihora kuri ayo matagisi ya Amerika ariko ntibwashotse buvuga ico bugiye gukora mu nyuma umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amakungu yemeje gusubiriza mu ndumane ku bidandazwa navyo biva muri Amerika byinjira mu Bushinwa bishizwe mu ngiro Ubushinwa bwari bwashikije ko nabwo buzoduza amatagisi gushika kuri 25% kwijana ku bidandazwa biva muri Amerika bifise agaciro k'imiliyaridi 34 z'amadolari bigizwe n'isoya imodokari zigendeshwa n'umuyaga nkuba w'izuba hamwe n'ikinyobwa cya whisky Turabandanya n'amakuru ya hirya no hino ku isi biziga by'abantu bashika kuri 21 turacari muri Thailand nivyo bimaze gutorwa ejo kuri umunsi wa gatanu muramabarira abandi 29 baracaronderwa ni nyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga mu izinga rya Phuket muri Thailand ku bwato bwarimwo abantu 105 barimwo abakirarugendo 93 Abakozi babwo 11 bakora muri bwo igihe bwazama mu kiyaga ku mugoroba ku munsi wa kane mu bumanuko bwa Thailand abashika kuri 12 nibo bariko batwawe kwa muganga umukapitene w'ubwo bwato Phoenix Simjingi Buntam yavuze ko umwavu winjiye muri moteri igihe kiyaga cari gisuriwe cyane byatumye butabasha kunyaruka imifunda myinshi cha ituma buhindukira burazama imbere yaho hari ubundi bwato bwari bwibiye kuri uwo munsi nyene wa kane nyene abategetsi bavuze ko abantu bose 42 bari muri bwo abakirarugendo b'abashinwa hamwe n'abanyaburaya bose bataba we kandi ari bazima imvura nyinshi rangwa muri ako karere niyo yatumye ibiyaga bisurirana kandi bigashobora no kubandanya gushika ku munsi wa kabiri nkuko bishikizwa n'aburamatari wako karere mu bumanuko bwa Thailand
Mubandanya gukurikirana ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Amakuru yo mu karere tuyahere ku nguru yerekeye Burundi aho inama nshinga mateka muryango w'i Buraya ivuga ko itewe impungenge n'icuka kiri mu Burundi aho ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandayanya kwibonekeza mu ngingo rusangi yafashe ku munsi wa gatatu ihamagarira umuryango w'i Buraya kugumizaho ibihano wafatiye leta y'u Burundi inasaba ko amafaranga ahabwa abasirikare n'abapolisi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano ku rwego rwa ONU na Afrika yohagarikwa Umuvugizi wa President Petero Nkurunziza Jean-Claude Karegwa ndenzako yemeza ko ubutegetsi bw'Ibujumbura budateye ubwoba nizo ngingo inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Burikane zari Nairobi
Abashinga amateka mu muryango wa Buraya basaba kwa amafaranga ahabwa ingabo z'Abarundi zimwe amisome muri Somalia atosubira gutangwa cyo kimwe na yahabwa abandi basirikare n'abapolisi b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano haba ku rwego rwa ONU canke umwe bwa Afrika mu bihugu bitandukanye basigura ko ayo mafaranga afasha mu gushyigikira no gukomeza ubutegetsi bw'u Burundi bukanikubita ku gatuza kw'ibintu bigenda neza hagati mu gihugu ari nayo mpamvu batumwa ko gufasha ahandi hari ngorane ikindi bashimangira nuko aya mafaranga adakoreshwa ku neza n'inyungu y'abanyagihugu bose b'Abarundi. Abashinga amateka b'Uburaya basubiye kwemeza ko bashyigikiye icyemezo cy'umuryango wabo cyo guhagarika imfashanyo wa leta y'u Burundi biciye mu ngingo ya 96 y'amasezerano y'Ikotonu, hamwe no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagirizwa ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu, harimo kubankira kuja ku butaka bwa Buraya no gufata amafaranga bafite yo ku makonte. Mu nama bahoramwo ya 31 nwakishot muri Mauritania, abakuru b'ibihugu bya Afrika ariko bari bashigikiye ku bihano byafatiwe u Burundi byovanwaho. Mu itangazo ryabo abashinga amateka y'ibihugu bya Buraya bavuga ko bateye umutima uhagaze n'icyuka kiri mu Burundi, bemeza ko muri ico gihugu harimo abakorwa atari make, harimo ubwicanyi ndengerabutungane, ukobereza abantu igufa, ukubafungira ubusa, hamwe no kubanyuruza. Bibutsa leta y'u Burundi ko iri mu bihugu bigize umugwi w'akanama ka ONU karaba ibijyanye n'agateka kazi na muntu, bakayibwiriza gukora ibi bikurikira: kwemera gukorana n'umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mwaka 2015 n'abahinga ba ONU batatu barabe vy'agateka kazi na muntu, no guhuruhusha gwo kwinjira mu gihugu umwanditsi wa ONU ajejwe gutohoza ibishikira baranye agateka kazi na muntu. Inama nshinga mateka y'Uburaya yahamagarira kandi leta y'u Burundi kubaha amasezerano ya Arusha nk'ikoresho catumye amahoro n'umutekano bisasagara mu gihugu, no kubahiza uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwo kuja hamwe mu mashirahamwe. Urwo rwego rwiyamiriza ukuburabuzwa n'iterabwoba bikorerwa amenyeshamakuru abahanira agateka kazi na muntu hamwe n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Rusaba leta kurekura abantu bane bari mu bahanira agateka kazi na muntu bafunzwe bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Nabanywanyi batatu bishira hamwe Parsem bafungiwe umuramvya, hamwe na Germain Rukuki wo mwishira hamwe ry'abakisubiza amategeko bafungiwe ingozi. Ubutegetsi bw'Ibujumbura bunasabwa kandi gutohoza vyihuse kwinyuzwa ry'umunyesha makuru Jean Bigirimana kugira ngo kuri kuja habona. Abashinga amateka b'Uburaya bashimangira ko bararwa ishinga n'abarundi barenga butagira izina bakeneye imfashanyo, hamwe n'abandi barenga 410,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Ivyo bihugu vyingingwa kutarungika mu Burundi badakeneye gutaha ku bushake bwabo. Abo bashinga amateka basigura ko bicuza kubona ibiganiro bihuza Abarundi bihagarariwe n'akarere vyarahagaze, bagahamagarira impande zose kutabibera intambamyi, na cane cane abategetsi b'u Burundi kubisubiramwo ataco barinze gusaba. Inama nshinga amateka y'u Buraya yemeza ko ifise ubwoba ko injyane za politike mu Burundi zishobora guhindukamo ikibazo c'amoko, kuko hari inzandiko n'amajambo y'abategetsi bamwe bamwe abiba urwanko mu bantu bafatira mu kivunga batavuga rumwe na leta, abo mashirahamwe yigenga amenyesha makuru hamwe n'abatutsi nk'abansi b'ubutegetsi bategerezwa kurimburwa. Ihamagarira impande zose mu Burundi kwirinda imvugo canke ingendo yotuma ibintu vyunyuka mu gihugu canke ngo umutekano w'akarere ubangamirwe mu misi imbere. Inama nshinga amateka y'Uburayi ivuga ko yumvise ijambo rya Perezida Nkurunziza yashikirije avuga ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'2020, mugabe isaba makungu kubandanya kurikirana ibiba mu Burundi atitaye kuri iryo jambo. Yibutsa ko inzira imwe yonyene yo gutunganya amatora meza mu 2020 ari ukurekera abantu uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro, kuronka amakuru no gushiraho icuka gituma abahanira agateka kazi na muntu bashikiriza ibyo bagona badatinya guterwa ubwoba canke guhamwa. Ijwi rya Amerika ryivuje kumenya ko leta y'u Burundi yakiriye itangazo maze rihamagara Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Muri make yatubwiye ati ubutegetsi bw'Ibujumbura ntibuteye ubwoba na gato n'ingingo zifatwa n'umuryango wa Buraya, bariko bakora akazi kabo ka misi yose niko bama. Niko Ndenzako arangiza avuga ashimangira ko inama nshinga amateka mu bisanzwe yishurwa na igenzi yayo ari ukurindira icyo inama nshinga amateka y'u Burundi nayo izishura. Eroje wulika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda inyuma y'amezi agera kuri abiri mu turere dutatu tugize intara y'ubuseruko bw'igihugu, humvikanye indwara igeramira ibitungwa izwi nka Rift Valley Fever. Indwara muri iki gihe iravugwa mu ntara y'ubumanuko bw'igihugu cyane cyane mu karere ka Kamonyi. Muri ako karere inka 50 zarafashwe n'iyo ndwara, izigera kuri 12 zirapfa. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu Asumutakaboye.
Iyi ndwara yabonetse bwa mbere mu turere twa Ngoma, Kirehe na Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Yasize inka zisaga 100 zipfuye. Nyuma y'amezi agera kuri abiri, iyi ndwara yongeye kumvikana mu ntara y'Amajyepfo, cyane cyane mu karere ka Kamonyi. Muri aka karere harabarurwa inka zigera kuri 50 zamaze kwandura, naho izisaga 12 zihitanwa nayo. Igiteye impungenge kugeza ubu nuko abaturage bataramenya gutandukanya iyi ndwara n'izindi basanzwe bamenyereye zifata amatungo yabo. Uyu ni umworozi wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Njyewe sinzi niba ari iriya ndwara, veterinaire yarambwiraga ngo nikibagarira uko bwije nuko bucyagatera inka umuriro ukagabanuka wagabanuka eje nkikongera igafata eje ikongera igafata
ikiganiro rya Amerika ryagiranye na Dr. Solange Uwituze umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU yasobanuye ko iyi ndwara ikwirakwizwa n'imibu mu gihe umubu waruma inka irwaye ukongera ukaruma ayandi matungo uyu muganga w'amatungo asobanura ko inka yafashwe igaragaza ibimenyetso birimo kugira umuriro mwinshi ahari umwenge hose hakava amaraso iyi ndwara kandi igeze ku nka ifite amezi ihita iramburura Dr. Uwituze agira inama aborozi cyane cyane abatuye ahatangiye kugaragara iyi ndwara uko bakwiye kwitwara
nk'uko aya matungo arimo apfa abaturage kuba bakora kuba ku maraso yazo irya se nibyo bishobora gutera ikibazo n'abaveterineri bacu n'abatunzi bakwiye kuba bambaye uturindantoki kugira ngo haveho ko bashobora kuba bakwanduzwa ni cyane cyane nayo maraso amabwiriza dutanga kandi tunareba ko bikurikizwa nuko inka yapfuye muri ubwo buryo turayihamba tukayishyingura ubundi urebye nkuko nabivuze no kwirinda imibu cyane cyane noneho no kuba umuntu yakingira gusa ikibazo cy'uru rukingo ntabwo ari urukingo wakingira uyu munsi ngo uvuge ngo itungo ryawe rirarinzwe iyindi myaka itatu ubushobozi bwaryo bwo kurinda indwara bumara umwaka umwe gusa ese no guhozaho
itungo ryiswe n'iyi ndwara bisabwe ko rihita rihambwa kandi ko nta muntu n'umwe uba wemerewe kurirya cyangwa kugira abahurira n'amaraso yaryo aborozi bahuye n'iyi ndwara baremeza ko ubasatiriwe n'ubukene kuko bo bakuraga amafaranga hasa nk'atakibaho
nazari zinkunze inka nizo na za nkamirwaga zikandihirira abana abanyeshuri zikantunga muri makeya
ubu ni igihombo kinini iwanya aho ngaho
ni igihombo kandi ubunahombye nka miliyoni nk'eyi ngo tuzaho ngo icyo cyorezo kizarangira kubera ko nubundi muri kamonyi inka zirapfa buri munsi n'ejo bundi ku maradiyo barabivugaga
usibye akarere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo kavugwamo iyi ndwara muri iyi ntara kandi uturere tubiri akanyanza na muhanga naho muri buri karere yabonetse inka imwe yafashwe n'iyi ndwara ibi byatumye intara yose y'amajyepfo itumiza inama yihutirwa kuri uyu wa gatanu hagamijwe kureba uko iyi ndwara yakumirwa itaragera mu tundi turere tugize iyi ntara kugeza ubu hashyizweho amabwiriza abuza aborozi kuragira irira imusozi mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'indwara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru tugaruke mu Burundi aho rwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru sense rwifuza gutuma kabaserukira amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC kugira abayage kubihano aya maradiyo yafatiwe urongoye mu rwego sense Nestor Bankumukunzi avuga ko ugo rwego yabishikirije ayoboye ugo rwego muri antunga yabishikirije mu gihe abagize urwego sense bari barangije inama isanzwe yatunganijwe imakamba mu mwanuko bw'igihugu ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenye camakuru wacu Chrissy Munezero
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abagize urwego CNC rujeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane
tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivuge turi kumwe hanyuma duce turaba ingingo yofatwa akagisho rero keza karahari ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi ntorinda kuvugira nga bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisavye
Uyarongo y'urwego sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyesha makuru byigenjeje neza muri rusangi akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'abafaransa RFI
ikinyamakuru iwacu ni radio y'ubufaransa twita RFI cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro abagize rero urwego bakabasanze ibyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye aho usanga batanze amakuru adatohoje ugasanga batanze amakuru adakwiye ahengamye bakaba rero basavye yuko ibyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora bagira bati ahandi hoho hazo hafatwa ingingo
Ugogwego sense ngururamaze kandi kwakira abamenyesha makuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nkuko byategeretswe.
Ivyo natwebwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura. Ico rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye intwaro, bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu, bafashe bene igihugu, bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene cye mu gutanga amakuru n'ibiganiro yatayabahaye barayabura bakajuragirika. Ugasaba rero yuko umuntu wese afite inkuru iraba igisatajejwe kuyoyiha umenyesha makuru.
Gugwego sense gongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi Intumbero FM yari yarahagaritswe, ubu ikaba igiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cya hori Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi. Imakamba Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Chrissy kuri iyo nkuru. Bamwe mu baba mu bwiza mu karere ka Rutshuru bagiriza leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubaheba mu gihe batewe canke banyazwe. Barimwo abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko abantu babo babandanya kwicwa n'amatungo yabo akanyagwa kandi leta ntigira ikibikora ko. Umenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru y'idonido.
Buri munsi iyo dutewe, buri munsi iyo tunyazwe tubimenyesha leta, ariko leta ntakibikoraho. Kandi iyo ubundi bwoko bubaye tushe bugakorwaho, leta irintervena bikomeye cyane.
Numwe mu baturage bo mu gace ka Bwiza muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko ikibazo bafite bagihuriho n'abandi mu bice bitandukanye, aho imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, Nyatura n'iyindi ikomeza kubabangamira mu buryo bukomeye. Bavuga ko igihe cyose batewe bamwe muri bo bakicwa n'inka zabo zikanyagwa babimenyesha ubuyobozi, ariko ntiyagira icyo bihindura ku buryo babayeho.
Ikintu gidukomereye cyane nuko batadufata nkuko bafata ubundi bwoko. Umutwe wose wa FDLR waza ishaka mututsi gusa.
Byaratuyobeye ukuntu baza bagatwara inka zirenga 60 bakica n'umusore wari urimo w'umututsi ziragiye, batwaye inka 8. Defense ya leta iri nkare hakurya ntabwo iri kure. Umuntu arapfa ni nk'isazi nta umukurikirana nta bumenya ngo byagenze gute. Ikigaragara njyewe mu bintu byumvikana nuko harimo akagambaneka ko yaba badakora ntabwo ifite imbaraga, leta ntiyari yagerageza kubakurikirana. Byaratuyobeye rwose, mudufashe.
Aba baturage bavuga ko ibibazo byabo bimaze igihe, ariko byakomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye.
Ikintu cyadufasha nuko leta yageraho ikumva ubwoko bw'abatutsi ko bwabangamiwe kuva kera, kuva 96 nta na rimwe twigeze tugira amahoro. Ariko ikintu cyadufasha nuko leta yakumva abatutsi ko ari nk'abakongomani, nkuko abahunda ari abakongomani, nkuko abandandara abakongomani, nkuko ari n'abahutu b'abakongomani, bakakira ubwoko bwacu leta ikaturenganura ikatuvuganira, kuko tumaze igihe duhezwa muri Kongo kandi aricyo gihugu cyacu.
Uretse ikibazo cyo kwicwa no kunyagwa amatungo yabo, hari n'ubugizi bwa nabi bwo kwicirwa amatungo mu rwuri, ibyo bita gushishura, ibintu bafata nk'urugomo rwakagombye kuranduka mu gihe inzego z'ubuyobozi bwa gisivile n'ubwa gisirikare zagihagurukira.
Ubu ngubu bafashe sisiteme yo kujya baza bagashishura inka, biri kujya bigabanyukaho gahoro. Nabyo
kuzishishura ubu ni kuri yovuze kuza bakica zimwe bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama.
Yes, baraza bakazibagira mu rwuri bakajyana inyama. Hari ne hari abaza kubera ingufu nkeya bagafata ibyo mu nda bagasiga ibindi, ejo ugakurikirana ukayisanga ahanga uhajya kumurego ugasanga reka nta kindi kindi. Abantu sinzi ikintu twakora rwose, niba turasaba ubuvugizi kabisa, kuko bitari ibyo n'ubu nta yandi mahoro. Ejo n'ejo bundi tuzahunga twese tuzagenda, nta kindi kiriho kuko turabangamiwe cyane.
Umwe mu bahagarariye aborozi muri teritwari ya Rutshuru utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, avuga ko begereye inzego z'ubuyobozi ngo bashakire umuti w'ibibazo, ariko bibi by'ubusa. Twahinduye ijwi rye,
twaje mu nzego zose z'igoma tuhanikirwa ikibazo cya FDLR gihagisha ubutantu bacu ugatwara inka zacu, ariko leta ntigite tuyikurikirane kugeza amasaha rero duhanikanyijwe na FDLR igihe tuzatuma duhunga, kandi bo ari abanyarwanda twese bakagumane tukaduhanganyijwe na FDLR kujyana amasaha kitubaza kugeza n'ubungubu turere leta se Kongo irimo leta ebyiri, irimo leta ya FDLR ikaba muri leta ya Nyatradomi ikaba muri leta ya Mayimayi. Aba bose ni abaza ashaka iki? Abatutsi. Kuki hagenda abatutsi n'ikaze abatutsi n'ukubera iki? Kuki hagenda ikaze abatutsi n'abatutsi kubera iki? Ariko hari abahamya ikaramu bwiza.
Muri Kicanga naho mu gice cya teritwari ya Rutshuru n'ikindi cyo muri teritwari ya Masisi nabo bavuga ko ibibazo babifite. Muri rusange bavuga ko andi moko yose baturanye nk'abashi, abandandi n'abahunde nta kibazo bagirana, kandi ko basanzwe babanye neza, nubwo ngo hatabura bamwe bibyitso bagambanira abaturanyi babo. Ikibazo kinini kuri aba baturage n'ubutegetsi bubatererana
ari nk'imitwe ibishyigikiwe navuga ko na leta nawe ibigizemo uruhare kuko usanga abandi bose batekanye ariko ubwoko bw'abatutsi aribwo bakeneye cyane n'abicwa usanga ari abatutsi inka zigeni z'abatutsi bigaragara ko iyo mitwe yose ntago twavuga ko iyo mitwe ipfa kuza ibifite ahishamikiye kuko ikibazo uko giteye ntago iki kibazo kibaye ubu ngubu kimazeho imyaka myinshi cyane ariko ntacyo leta ibikoraho
twagerageje gushaka ubuyobozi ngo bugire icyo buvuga kuri ibibazo abaturage bagaragaza ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tuzakibagezaho teritwari ya Rucuru ni imwe mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu zindi zigize iyi ntara ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga 1,059 harimo Beni, Lubero, Warikare na Masisi teritwari za Masisi, Rucuru, Warikare na Beni nizo zashegeshwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro kuva mu myaka isaga 20 ishize byatumye abaturage benshi bahasiga ubuzima abandi baracyari impunzi mu bihugu bihana imbibi na Congo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu ntangiriro z'uyu mwaka ryatangaje ko abanyekongo bagera kuri 5,000,000 bakuwe mu byabo aho abasaga 670,000 banyanyagiye mu bihugu bituranyi mu gihe abasaga 4,000,000 ari impunzi imbere mu gihugu Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika nkuko mubimenyereye uyu numwanya tubashikiriza bimwe imwe mu birangwa n'inkino muri iyi weekend. Reka tugaruke tubane tubashikiriza bijanye n'inkino z'umupira w'amaguru ku isi ziriko zisangwa zibera mu gihugu cy'u Burusiya. Turi kumwe na Fidele Niyongabo muri studio nkuko mwabyumvise. Fidele, turakubaza mu mwanya muto y'iminota idashika itanu hagira habe urukino hagati ya Brazil n'Ububiligi ariko hari urukino rwabanjirije urunye hari cyo tubwira ko kuri urukino
ruheruka urukino rwatanguye muri kimwe cya kane n'Ubufaransa bwatsinze Uruguay bitsindo bibiri ku busa igitsindo cya mbere cinjijwe n'umukinnyi Rafael Varane n'umutwe ku munota 40 mu gihe igitsindo cya kabiri cinjijwe n'umukinnyi Antoine Griezmann ku munota 61 nk'uko bivuze rero ubunyene mu urukino haru kurikira rwa kimwe cya kane rubwiye guhuza Brazil n'Ububiligi.
Ego me tukurikirana urukino rwa mbere baravuga yuko Ubufaransa bwabwifashemo neza amahigwe muha Ubufaransa naya
amahigwe no kurindira uru rukino rutanguye hagati ya Brazil n'Ububiligi uza gutsinda nibazohura n'Ubufaransa. Ufaransa bwakinye neza bwakinye uko bwategerezwa kugira butsinde mu Uruguay toroshe ariko harabavuga ko kubera umukinyi akomeye cyane rurangiranwa wa Uruguay Edison Cavani yavunitse atashoboye gukina ko umugwi wa Uruguay utakinye nkuko twari dusanzwe tuwiteze kuko abuze Cavani abuze ni kintu kinini kiba kibuze kubyerekeye gusatira ariko Ubufaransa uko butera bwigira imbere niko butera bwongereza inguvu rero turindira uza gutsinda muri uru kino rw'utangura ubunyene hagati ya Brazil n'Ububiligi ko uza gutsinda hani wazohura n'Ubufaransa muri kimwe cya kabiri
yego ejo naho n'Ubusweden n'Ubwongereza ubivuga kwiki
ejo n'Ubusweden urukino rwa mbere n'Ubusweden n'Ubwongereza mu rukino rukwirikira ni Croatia n'Uburusiya Ubwongereza baravuga ko buri mu nzira nziza buzo kwirinda guhura na muri kimwe cya kabiri buzo kwirinda guhura haba Brazil cyanke guhura na murantunga mu gice cya nyuma kuko batsinze hamwe botsinda Usweda bazoca bahura mu kimwe cya kabiri n'uzo yatsinze hagati ya Croatia n'Uburusiya. Aravuga rero ku Bwongereza bufite inzira nziza ko butazohura butahura na Brazil budahura na n'Ububiligi butazohura na n'Ubufaransa muri kimwe cya kabiri ko gushobora kuronka inzira yo gushika no mu gice cya nyuma ariko no kurindira abasweda bavuze ati ntimunyarutse cyane ntimwihute kuko natwe ntitworoshe nababwira abo Bwongereza ati muraraba neza ntitworoshe natwe tuzobazitira iyo nzira ntimuyirengane.
Ego mucongeze abanavuga ati wait and see rindira turabe. Reka rero turangirize ngaha ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba turabashimiye abashoboye kudukurikirana tukaboneha kandi kajyo ko gushimira ingeniere yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Fidele Niyongabo tubashimira kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.